Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo radio isanganiro nifuriza kayabaga mwebwe muri kumeza iri ryasango rya makuru mu Kirundi yo kuri no mutaga turi ku munsi wa kabigenekerezo rya 10 kigarama 2019 amakuru tubafitiye ahagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Umugu wigenga urerwa gateka kazi na muntu umenyesha ko gateka kazi na muntu kifata neza mu Burundi ni mu gihe kuri no wa kabiri ari umunsi mpunza makungu wagahariwe. Abarondera gutunganirizwa n'umugwi ujejwe gutatura amatati n'ayandi matungo basaba ko ibyo bita kujuragizwa byo hagarara ni muri commune ya Rumonge bakagiriza uwo mugwi gufata ingingo n'igihushane cayo muravyumva muri ano makuru. Mu byo gutwara abantu n'ibintu ngo hagiye kuba karusho abarundi bazokunguka biturutse ku bwato buzotwara abantu bangana amajana atatu n'amatoni ibihumbi bibiri bukaba buzokubakwa n'ishyirahamwe ry'abashinwa bita Mengo 3. Edouard Nyandwi arijwe ubuhinga mu bushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu akavuga yuko abarundi batari bake bazoharonkera n'akazi. Tubafitiye na butana yandi y'amagara y'abantu nk'uko mumenyereye ku minsi ya kabiri uno munsi tukaja kubayagira ku gice kigira kabiri c'ingwara ifatira mu ngingo bita tandinite muri mu Gifaransa. Albert Ndwayo ari mu ngabwe y'ibyuma amakuru hagariwe na Placide Nimwongere muyumva mwitu rya Emery Richard niyo nkuru sangwe ikaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Ndasubiye kuramutsa nimeje kubabwira mu ntangamarara yano makuru agateka kazi na muntu ngo karateye imbere mu Burundi naho bishika kagahungabana bitangazwa na CNDH umugwi w'igihugu wigenga urerwa agateka kazi na muntu kuri no wa kabiri mu gihe kuri no wa kabiri ari umunsi mpuza makungu wagahariwe kubijanye n'ivyaha bihungabanya hagateka ka muntu Sixte Vinyini Muraba arongo uwo mugwi akavuga yuko ashimishwa n'uko inzego z'ubutungane zinyaruka kubitorera umuti Erini Bere nibwira.
Muri byo bituma gateka kazi na muntu gahonyangwa mu Burundi, umugwi w'igihugu wigengura abagateka kazi na muntu utanga akarorero k'ubushomeri, abarezi bahungabanya gateka k'abana ngo aribo bari bajejwe kubakingira, hamwe kandi n'ibitero bikorwa ku Burundi. Sixte Vinyini Muraba atanga akarorero k'igitero giheruka kuba mu ntara ya Cibitoke, bivugwa ko coba cavuye mu gihugu c'u Rwanda.
Hariho igihe bishika ugasanga umutekano rimwe rimwe wahungabanye, turabiye nko kubiheruka kuba kubitero byoba zarabaye mu ntara ya Cibitoke, cyane cyane muri komine Mabayi ku magenekerezo ya 16 na 17 y'ukwezi kwa 11 uno mwaka, aho imigwi yitwaje ibigwanisho bavuga ko yoba yavuye mu bihugu duhanye imbibe yateye ibiringiro by'abajejwe umutekano.
Ikindi mugwi w'igihugu wigengura abagateka kazi na muntu wiyamiriza n'urudandazwa rw'abantu rukogwa mu bihugu bimwe bimwe. Sixte Vinyini Muraba agasaba ko bakora urwo rudandazwa bahanwa.
Mukuru w'igihugu ujeje wagateka kazi na muntu urababajwe cyane n'urudandazwa rw'abantu rushobora kuba ariko rurakogwa mu bihugu bimwe bimwe, ugasaba ko amategeko ajanye n'ibi vyaha yoshigwa mu ngiro kandi abagiriye ibi vyaha bagahanwa.
Ku kibazo kijanye n'ivyaha vyihonyangwa ry'agateka kazi na muntu hafatiwe ku vyiyumviro vya politike vyo babikorwa ku butaka bw'u Burundi, uwarongoye CNDH avuga ko inzego z'ubutungane zinyarukira gutorera inyishu ivyo vyaha.
Ku bijanye n'ibimaze gukogwa, je nibaza ko iyo umuntu afashwe ari mu caha makikamwagira barahanwa. No guhuburo rero sinshaka kubudondagura mugabo ubusho bwose uzi burimo abantu muri bo harimo aba uri kuravuga. Nibaza yuko ivyo nto bigaruka ko cyane.
Umugwise NIDH urashimishwa n'utwigoro twa leta mu bijanye no kubahiriza agateka kazi na muntu mu Burundi, ariko ugasaba abantu bose bafite ico baterera muri ico gisata gukorana kugira agateka kazi na muntu gatsimbatazwe.
Erini Bele nibigirura kenuye mu byo gutwara abantu n'ibintu ngo gutwara abantu n'ibintu kugiciro kitavuna ni tumwe mu turusho abarundi bazokunguka bivanye n'ubwato buzotwara abantu 300 n'amatoni 2000 buzokubakwa vuba n'ishyirahamwe ry'abashinwa Mengo 3. Byashikirijwe kuri uno wa kabiri n'umuhanuzi arejwe by'ubuhinga mu bushikiranganji bw'ibikorwa bya leta mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Edouard Nyandwi akamenyesha ko abarundi benshi bazoronka akazi kubera ko ubwo bwato buzokubakwa n'abarundi ubwabo. Tumukurikire.
Mwumvise ko ari umugambi w'igihugu ugomba gushirwa mu ngiro cyane cyane n'ishyirahamwe ry'abashinwa. Leta yafashe umugambi wo gushyigikira abagwiza tunga bashaka gukorera mu Burundi, hanyuma iyi sosiyete Mengo 3 ije cyane cyane gufasha igihugu mu kubaka ubwato buzotwara abantu n'ibintu. Iyo migambi zoba ije guteza imbere ibyo gutwara abantu n'ibintu ku kiyaga cha Tanganyika, hanyuma nitwa kuba ku ibyo bivuko tukaronka n'ubwo bwato buzoshora gusaidiye mu gutwara abantu n'ibintu. Ku izina ry'ubushikiranganje hazoboneka akarusho kunkuruza abantu n'ibintu bitatu zimbye, kuko ivyo gucisha ibidandazo ku mabarabara rimwe rimwe birazimbye n'amabarabara rimwe rimwe ugasanga adusaba kuguma tuyasubiramo. Kiyaga ni icimana yaduhaye, nta kugisubiramo kimeze kutya nyene. Ubwato bumara imyaka ya 50 imyaka 100, nibaza yuko ari umugambi leta yashize imbere kugira ifashe bene igihugu cyane cyane abikorera ibyabo mu gutwara abantu n'ibintu. Akunga uko novuga nuko abene igihugu azoharongera akazi nko gukora ubwato bumwe bisaba nk'abantu 65 abarundi batari bakibazo harongera akarusho. Hanyuma bavuze yuko hazuba n'inyigisho ku bantu bazoba bakoresha ubwo bwato, nibaze yuko akunga uko ari kanini ku bene igihugu.
Turabandanya nano makuru. Umwana umwe wo ku mutumba Murinda muri zone Mpinga komine Vugizi intara ya Makamba yaratwawe n'uruzi muhwazi rugabura umutumba Murinda na Mazuru gurujwe n'imvura nyinshi yaguye ku muhinga mu kuri uwa mbere muri ako gace. Ikiziga cy'uwo mwana bakaba baragerageje kukirondera ubwo nyene nticatogwa nk'uko amakuru atangwa n'abaraho kuri uwo mutumba bivuga ngo cahavuye gitogwa mu gatondo kuri uyu wa kabiri. Iminsi ndwi irarumanye ibitaro bitoya byo ku Rubanda biri ku mutumba Murinda zone Mpinga muri komine Vugizo turacari mu ntara ya Makamba bitanguye kwakira abagwayi batandukanye nyuma y'imyaka ibiri byuguru bicese, ariko ataka ikintu na kimwe kijanye no kuvura abagwayi kihakoregwa. Abanyagihugu bahegereye bakaba biruhutsa kuko bahora bafata urugendo runini ruri hagati y'ibirometero 4-5 baje kwivuriza ahasa n'ahabegereye. Abo bagashima leta n'uwariwe wese yafashije kugira ngo ibyo bitaro bitangure gukora nyezina.
Isanganiro.
Turabandanya nano makuru kuri radio Isanganiro ku isaha 6:35. Gufasha abanyagihugu baba mu nkengera nako baba ku nkengera z'uruhongore kama rwa Ruvubu mu bikorwa by'ubworozi bw'inzuki muri urwo ruhongore ni kimwe mu biriko birafasha gukingira ibinyabuzima bihari. Ibyo nivyemezwa n'abarongoye uru ruhongore hamwe n'umuhinga mu gukingira ibidukikije mu kigo c'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije OBP. Uwo muhinga akavuga ko abanyagihugu bamaze kubona ko bafise inyungu muri ubwo ruhongore kandi bafasha bimwe biboneka mu kurukingira abononye n'imiriro ya nyakanga. Fidel Antoine Sabimana yarahashitse.
Inzuki rero ngahatisha zinagwira mbere n'abanyagihugu b'inyuma bose bakaca baronga
ibiti bita aba ni bamwe mu banyagihugu bororera inzuki mu ruhongore kama rwa Ruvubu. Abo banyagihugu bavuga ko bataratangura ico gikorwa atagaciro baha ibinyabuzima biri mu rwo ruhongore. Arikade Butoyi n'umwe muri abo bavumbi
bataratunga inzuki. Ikibira ntacyo twakibonako, kenshi twakunda kugenda mu kibira cyane guhiga guca indembezo kugirana
barafasha no mu kugwanya abononye nk'uko vyemezwa na Kanyoroshetsi Baltazar wundi muvumbi.
Beshi mbere baraje gusubiza n'ibintu barasuruhigi kubera uko gukora neza na pare abo tubonye batunaniye tukabafata tukafatanizo nyama tukafatanizo mbogo tukafataniyo mitego. Umva rero iraduha ubwo buryo katworohereza nako tukayivugira tukatwa tukayikorera imirabanya kugira ngo ingorane zigabano.
Abo bavumbi bavuga ko uwo mwuga wo kwegeka ubatungiye imiryango kiretse ibikoko bimwe bimwe bitera inzuki na cane cane icitwa sambwe nkuko bibandanya bivugwa na Kanyarushatsi.
Ni ibintu bita amasambwe n'iyo sambwe bavuga ko ifise ibintu by'ibyuka kujya ubona umuntu nyene ahema uhemeye izo nzuki zija zigwera zigacika ibirere zigacagenda igahakura.
Fofo Alphonse umuhinga mu gukingira ibidukikije mu kigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije OBPE avuga ko guherekeza abo bavumbi mu mugambi wabo bizogabanya imiriro ya nyakanga.
Bama baje kuronderayo ibibatunga buri twaragerageje kuza turabasigurira tukabaherekeza no mu bikorwa rero byo kwitizenisha. Twibaza yuko rero uwo baha ibikoresho bya none imiriro ya nyakanga yo hiva ikagabanuka kandi twizeye ko ariko bizogenda.
Mariko bakunda intwari arongoye ruhongore kama rwa Ruvubu abona ko gukingira ibinyabuzima biri muri urwo ruhongore vyotuma igihugu n'abakibamo bahagirira akarusho kanini.
Hamwe twese tukofatikanya tukabikingira hamwe ko ingenzi zoza ziraza ngaha muri uru ruhongore, hanyuma n'abene igihugu nabo nyine bakaharonkera akarusho kuko iyi ingenzi zimaze gutembera ahantu ntizibura ikintu zisigira abene igihugu batuye mwiyo micungararo.
Uruhongore kama gwa ruvubu rugizwe n'ibice 75 vy'ishamba kimeza, 15% kwijana vy'ibiti birebire n'ibice 8% vy'ivyatsi vy'ivyimeza.
Fidel Antoine Nsabimana urakenuye tuve mu vy'ibidukikije tuje mu vy'imibano ingingo zivuguruzanya zifatwa n'umugwi CNTB urero gutunganya gutatura amatongo gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo ngo ntizorohereza abarondera gutunganirizwa n'uwo mugwi. Bamwe mu bahungutse muri commune Rumonge babivuga bagatanga karorero kuyitongura ishikirizwa budakeye na kabiri CNTB yarishikirije ikihindukiza, bagasaba ko ibyo bita kujuragizwa byuhagarara. Naye umuvugizi wa CNTB we akavuga ko babirekuriwe n'amategeko ngo iyo hagize uza kuburanira rya tongo nyene Jean Pierre Misago.
Ingingo yo gusubiza itongo uwaritsindiye yahunguse muri commune Rumonge yafuswe n'umugwi CNTB ujejwe gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo inyuma y'iminsi itarenga 12. Uwo mugwi nyene urishikirije nyeneryo niyo bamwe mu bahunguse muri commune Rumonge bafatira ko mu kwidogera uwo mugwi, basigura ko bitumvikana ingene umuntu yoburanira itongo kuva mu ntara agashika ku rwego rw'iyungururizo mu mugwi CNTB agatsindira itongo ngo akanarishikirizwa inyuma y'umwaka wose aritsindiye mu minsi mike ngo ingingo irafuswe burabangira. Abo bahungutse basaba ko uwo mugwi ngo kwitwararika gushikiriza ingingo witondeye neza atari zifutwa mu kanya gato zishizwe mu ngiro. Diodone Mbonimpa umuvugizi w'umugwi CNTB ashikiriza ko uwo mugwi ufise uburenganzira bwo guhagarika ishigwa mu ngiro ry'ingingo wafashe wisunze ingingo ya 22 igenga uwo mugwi. Aho naho ngo ni mu gihe haje uwundi muntu avuga ko waritsindiye atari tongo giwe canke mbere ataserukiye umuryango uvuga ko urigaba, muri ico gihe mboni Impadiodone asaba uwatsindiye itongo gutenyenya akavuga ko bitarenza iminsi 60 amatati aca tatugwa burundu. Jean Pierre Misago mu Rumonge, Radio Isanganiro.
Jean Pierre Misago urakenuye mu gisata cibidukikije ikiya yacuruzi kaniga ruca muri commune Ndava y'intara ya Mwaro cuzuyemo amazi kubera yarenze inkombe z'ugo ruzi. Imirima y'ibigori n'uburo ihari ubu ngo yararengewe n'amazi, abafise imirima bakavuga yuko bigoye ko umuntu amenye umurima wiwe ahugera kubera ayo mazi yarengeye. Bamwe mu banyagihugu biyo commune bakavuga yuko imvura nyinshi igwa muri kino gihe kuri iyo misozi ikikije ugo ruzi ari ibituma. Iminsi 16 yahariwe ibikorwa byo kugwanya mabi akoregwa abakenyezi ni sekeza mpuza makungu riba uko umwaka utashe kuvigenekerezo rya 2025 mu nyonyo gushika kujya 10 kigarama byatangujwe icese mu mwaka w'igihumbi 1991. N'ishyirahamwe Women's Global Leadership Institute hama rigatunganywa uko umwaka utashe n'ikigo Center for Women's Global Leadership mu ntumbero yo kugwanya mabi akoregwa abakenyezi n'abigeme. Nkuko tubikura ku rubuga rw'igisata ca ONU citaho agateka k'abakenyezi ONUFAM, mu minsi 16 irangirana n'uyu munsi wa kabiri turiko mu kanya turarangiriza kuri bucana yandi magara y'abantu.
Buraca bugacana yandi mu magara y'abantu.
Igipimo cha ekografi kirafasha ko umuvyeyi afise ibimenyetso vyimwe mu ngwara ifatira mu ngingo ariyo tendinite mu Gifaransa. Umuhinga mu kuvura ingwara zo mu makonyero akavuga yuko iyo ngwara ivugwa mu buryo butandukanye kandi kiravyoroshe. Muganga Alexis Sinzakaraye akamenyesha ko mu gihe itavuwe nk'uko bitegerezwa bishikaho iyo ngingo yafashwe icika ahonera muco.
Imwe mu ndwara ifatira mu ngingo ariyo tendinite mu Gifaransa ngo nta bipimo bikenegwa mu minsi ya mbere. Muhinga mu kuvura indwara zo mu makonyero muganga Alexis Sinzakaraye akamenyesha ariko ko mu gihe ibimenyetso by'umurwayi biteye amakenga bakora ibipimo
bigitangura biraboneka cyane ubwo bubabare buje aho hantu mu ikonyero umutsi ufatanizwa n'igufa kindi gihe bashobora gushuga sanga harashushe haratukura hameze ukuntu tango kuvyimba ahani ho rero haba hakeneye nk'ibipimo kugira umuntu arabe ko atari yindi ngwara canke kumutsi utacitse igipimo ni ecography kugira yerekane iyo tando
kuruhuri ingingo yafashwe ngo n'uburyo bwa mbere bwo kuvura iyo ndwara uko bisigurwa na muganga sinza karaye Alex
icambere no kuruhurira iryo konyero ririko rirababara iriko tendinite ari kuboko akabanza kareka gukoresha ari kuguru umuntu ibintu byo gutambuka cyane canke kwiruka akabanza kabihagarika ubwa kabiri umuntu aruhutse akabona biraheze hana hataka indi kiba gikenewe
ariko ngo mu gihe umugwayi abandanije ababara kwa muganga baca bamwandikira imiti itandukanye
ica kabiri no kuhapfuvya kuhapfuvya no kuvuga gushira ku ibintu bikanye abantu ariko arababara umuntu ashora kuronka glass canke indi kintu cyose gikanye agacashirako abari karapfuvya ahantu ariko harashuha hababara ica gatatu no kunywa imiti ububabare ku bisanzwe tendinite ni muganga avuga ko ari tendinite niwe rero aca kwandikira imiti y'ububabare aca araba imiti janye nuko kuntu gwaye ningene umuntu ameze kwe umuntu ntidupfa kumwandikira imiti kandi abantu ntibanywa imiti imwe nabo bagwaye ingwara imwe kubera hariho umuntu ushora kuzirana kuri umwe canke kuwundi
ugiye umugwaye yihirengagije kwivuza kugihe ngo birashika ku ingingo yafashwe icika
mu gihe yo tendinite bayivuye batevye aho rero bya bindi yo tando yacitse baca bayunga bayibaga ariko ibyo bintu bica biba birebire kubera aramara igihe ukuguru kudakora bakwimobilije kugira aho babaze habanze haronka umwanya gufata ingaruka ya mbere nuko gucika iyikurikira n'inkurikizi ya ibyo umuntu yahora akora ntasubira kubikora ntasubira gutambuka neza bifatiye ku kuguru bifatira ku kuboko ntasubira gukoresha uko kuboko neza
umuhinga mu kuvura indwara z'ombakonyero agahandura abantu bose kutarenza urugero mu bikorwa byose bisaba gukoresha ingingo agasigura ko umuntu akwiye gukora ibikorwa bijanye n'inguvu abafise
Aonera mucu n'umutumire wawe murakenuye ku isaha za 3:44 ni naho dutwangiriza amakuru twari twabateguriye ariko abadufatiye mu nzira tubibutse yuko umugwi wigenguje rwataye akazi na muntu umenyesha yuko kifashe neza mu Burundi ni mu gihe kuri no wa kabiri ari umunsi mpuza makungu wahariwe agateka akazi na muntu naye barondera gutunganirizwa n'umugujejwe agateka nako n'umugwi ujejwe gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo basaba ko ivyo bita kujuragizwa vyo hagarara bakagiriza uwo mugwi gufata ingingo n'igihushane cayo mwumvise mu buri bucana yandi yuno munsi mu magara y'abantu ko twabayagiye kugice kigira kabiri c'ingwara ifatira mu ngingo yitwa tendinite mu gifaransa yakoze Albert Ndwaye ko namfasha mu ngabwe y'ivyuma bakoze bagenzana dusangira uruganda rw'amakuru kuri radio isanganiro na Francine ndio kubgaye cyo kimwe na Placide Nyongere bari bayahagarariye mwashikije na Emery Charles niyo nkuru mugira umunsi mwiza.